bandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Tabahaye ikaze nshuti bakunze muteze amatwi ibiganiro vya Radio Ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri cya 18 muri kumenaje we Diane Nahazwe bimwe bimwe mu byo ndabafitiye kuri no mwanya.
Twemeza ko ariho ubukene ku miryango imwe imwe mugabo sico bivako hariho byukuri ukutamenya kugaburira abana babo.
Uyu ni buramatari w'intara ya Bubanza Tarsise Niyunge ko avuga ku kibazo c'ingwara zituruka gufungura nabizugarije abana bo muri mu ntara ya Bubanza mu gihugu cy'u Burundi. Iyo nkuru co kimwe niyerekeye ibiganiro bihuza abarundi Arusha turayigaruka ko handi hato mugume ku maradio yanyu. Ariko mbanze ndabwire muri make ko igihugu cha Korea ya ruguru caraye kirungitse mu kirere ikindi kigenda juru co mu bwoko bwa misile cagenze ibirometero bishika ku gihumbi. Ivyo vyemejwe na departement yo kwivuna abansi ya Leta Zunze za Amerika. Umuvugizi w'iyo departement Colonel Robert Manning yamenyesheje ko bakurikiraniye hagufi iyo misile kuva igitegwa kandi ko ari kigenda juru gishobora gushika kundi mugabane w'isi. Yasiguye ko iyo misile nubwo biuko atabwoba yotera Leta Zunze za Amerika ndetse n'abaso mambiki ba Amerika na yumwe mu bategetsi bakora mu iperereza rya Amerika yabwiye ijwi rya Amerika ko ivyabaye atagishasha kirimwo vyari bisanzwe bizwi. Ishyamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ritangaza ko umwe mu miti icumi higurishwa mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere atari miti nyayo bwite ahandi ngo usanga idakwije amategeko. OMS ivuga ko ivyo ari byo bituma ibihumbi n'ibihumbi by'abana ku isi bapfa mu gihe bari bakwiye gukingirwa mu vyigwa vyakozwe n'abahinga kuva mu mwaka wa 2007 gushika mu 2016 basanze 60% by'imiti yitwa ko ivura malaria na infection mu rurimi rw'igifaransa atari imiti nyezina ikwije ibisabwa. Umuyobozi wa OMS Tedros Adhanom yavuga ko bibabaje kumva umuvyeyi yemera agasonza kugira ngo agurire umwana umuti yibaza ko uzomukiza mu nyuma akaba ariwo umwica. Ivyigwa vyakozwe n'uwo murwi w'abashakashatsi bo muri kaminuza yigisha ibijanye n'indwara ziterwa n'isuku rike yo mu gisagara ca London mu Bwongereza yerekana ko abantu 116,000 bapfa uko umwaka utashe mu gice ca Afrika kiri muri Sahara bishwe n'imiti ya magendo. Adishuki ya Amerika mura tukumva kwa FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kwa FM 104 n'ibice 3 abari ya Arusha canke handi hose ku isi mutwumva kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com turi no kuri Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Wanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Wanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaza abanyepolitike bari Arusha mu biganiro bihuza abarundi bananiwe no kwigabura mu mirwi ibiri bakoreramwo nkuko babisabwe n'umuhuza. Bahavuye bashaho imigwi itanu ifatiye ku vyumviro vya politike abemera ubutegetsi n'abatabwemera. Ibindi ku ino nkuru numenyesha makuru y'ijwi rya Amerika Arusha Pierre Claver niyo nkuru ariko arakurikirana ibi biganiro.
Umuhuza Benjamin Mukapa yasavye abitavye ibiganiro kugira imigwi ibiri. Mu mvugo yiwe yasa n'ubakarira nk'uko abanyepolitike babivuga. Nimugiye ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri yari kwabasaba ko bokwicarana batinubana kandi bakavugisha ukuri. Umunyepolitike umwe yabwiye ijwi rya Amerika ko Mukapa yababwiye ati igihugu ni gwanyu, ingorane nimwe muzizi kandi n'umuti nimwe mu bufise. Aho rero mubwirizwa kuwutora. aho niho yaca ababwira ko bogira imigwi ibiri yo gukoreramo umugwi wa mbere ugizwe n'abanyamigambwe leta abigenga bitavye amatora y'umwaka w'2015 n'abahoze batwara Uburundi ubundi mugwi nawo wari kuba ugizwe n'amashyirahamwe yigenga abakenyezi abaserukira amashengero hamwe n'ugwaruka Icyo bikoze ijoro ryose gushika imbere y'umutaga kuri uyu wa gatatu byari byanse ko bumvikana kuri iyo migwi ibiri umuhuza yababwiye kandi ko bo kwitorera n'abantu babiri boserukira iyo migwi ariko n'ivyo byabataye kuwa amazi bavuye bahindura maze bashiraho imigwi itanu iborohereza umugwa mbere bashizeho urimo leta umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD n'umugambwe IPRONA iyongera ko rero n'indi migambwe ihuza ivyumviro n'ubutegetsi kuvyerekeye amasezerano Yarusha ni henduka jibigirizwa shingiro Iyo ni nga FNL itwagwa na Jacques Bigirimana Radebu utwagwa na Jean Dodier Mutabazi n'abandi Umugugira kabiri ugizwe n'imigambwe itavuga rumwe na leta nka Frodebu amizero y'abarundi n'abandi bagwanya ihinduka ry'ibwirizwa shingiro bakanavuga ko amasezerano y'Arusha yaho nyanzwe n'uruhande rw'amashyirahamwe yigenga nabwo gwiciyemwo imigwi ibiri wa mbere urimwo Oricome Parseme hamwe n'abakenyezi ubundi nawo urimwo urunani PSK Burundi ugwaruka n'abandi begeranye mu vyimviro abaserukira amashengero ntibari bwashobore kuronka uruhande bumva bojamwo umugwi wa nyuma washezweho n'abanyepolitike ugizwe n'abahoze batwara igihugu Sylvestre Ntibantunganya yisanze ari wagizwe umugwi wenyine kuko Domitien Ndayizeye hamwe na Peter Buyoya batarashika naho amakuru twaronse avuga ko bari mu nzira ibiro by'umuhuza byateguye ko birungika mu mugwi wose intumwa y'umuhuza ifasha kwegeranya ivyumviro no gusukamwa mabitsi bibaye ngombwa Umwe mu bari ndani muri ibyo biganiro atashimye ko amazina yiwe amenyekana arashima ubwo buryo bwo kuja hamwe bafatiye ku vyimviro vya politike avuga ko n'ivyo biga bizoca binyaruka yemeza ko ikibazo gikomeye kizobera mu gushira hamwe ivyo bashitse ko mu nama ya bose Iyo migwi yose uko ari itanu nibwirizwa kwiga ingingo umunani ziri ku rutonde rwatanzwe n'umuhuza muri izo harimo ibya politike umutekano kugwanya ukudahana ibyaha leta y'ubumwe ikibazo c'impunzi n'ibindi hari amakuru yazindutse aravugwa ku runani senarede rutavuganwe na leta woba rwarungitse intumwa igizwe na Jean Minani yari yatorewe mu Bubiligi ngo arurongore ariko twavuye tubaza umuvugizi w'ubwo runani Pancras Chimpaye arabihakana ku rubuga rwiyo rwa Twitter yanditse ko ari ikinyoma cambaye ubusa umuhuza avuga ko itari ku munani z'ukwezi kuza ku 12 abari muri ivyo biganiro bazotera umukono ku masezerano bazoba bashitse ko avuga ko azoba ari nk'urupapuro w'inzira wo gutsimataza amahoro n'umutekano no gutorera inyishu injyane za politike zadutse kuva mu mwaka w'2015 hazoba hari n'abakuru b'ibihugu bitandatu vya Afrika y'ubuseruko kugira ngo berekane ko akarere gashigikiye amahoro mu Burundi cyeklabe niyo nkuru yarusha kubwijwe ry'America
Urakeneye Pierre Claver niyo nkuru urabandanya rero ukurikirana ivyivyo biganiro vy'abarundi gucyo nihagira ikizaguhinduka uze kutubwira amakuru yacu yo hanyuma ijwi rya Amerika rizobandanya rikurikirana bino biganiro gushika itariki ya munani aho bitegekanije gusozerwa muraguma hagufi uturadio twanyu misi yose makuru yacu atandukanye canke ku mbuga zacu haba Facebook canke naho kuri internet ariyo wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com Tuce tubandaniza mu ntara zigize igihugu cy'u Burundi. Abajeje intwaro ma commune ya Mpanda na Rugazi yo mu ntara ya Bubanza bemeza ko abana bo mu duce tumwe tumwe twayo mu ma commune bageramiwe n'ingwara zituruka gufungura nabi indongozi zo ku rwego rw'intara zivuga ko biva ku kutamenya gutegura imfungurwa z'abana ku bavyeyi abandi nabo bakavuga ko nyabuna batagira ivyo bategura kumenyesha makuru wacu Diane Ndonse yanyarukiye Bubanza.
Nubwo atabitigira ibitangwa abajeje intwaro mu makomine ya Rugazi na Mpanda baremeza ko hagaragara ingwara zo gufungura nabi mu bana uduce tugeramiwe ahanini ni mu masite ane yo muri komine Rugazi ariyo Nyaminama Nyunzwe Kabanga hamwe na Nyagatara muri Mpanda naho ni ku mutumba wa Masha hamwe no muri Gahwazi ya kabiri Uramatari w'intara ya Bubanza Tarsis Niyungeko avuga ko bitava ku bukene bw'ibifungurwa muri iyo ntara ariko ko biva ku kutamenya ingaburo zibereye abana ku bavyeyi.
Twemeza ko hariho ubukene ku miryango imwe imwe mugabo sico bivako hariho by'ukuri ukutamenya kugaburira abana babo. Komine ya Mpanda igitegwa ca mbere ifise n'umuceri hamwe n'ikigazi. Uno munsi imboga zose zirahari hari hirengarenga hari hamakubi n'uvuga nk'ivyatsi vyimeza sinizo baje kugura amafaranga kuko zirimeza rero ufasha ayo makubi ugashiramwo ayo mavuta ugaheza ukagaburira umwana ubwo bugari cyangwa uwo muceri umwana ntashobora kugwarana kwashe. Abakuru imitumba bakaza barabahimiriza ku mitumba abari nabo bakegera ibigo hari ibigo ngaha vyuguruwe bita farne hariho abafasoni bakorera hamwe bagaheza bakaza barazana kabo bana babereka ingene bavanga imfungurwa kugira ngo bakire iyo ngwara yo gufungura nabi kandi turamaze kubona ko bifasha.
Ababyeyi bafise abana bakiri bato muri site Nyunzwe yo muri komine Rugazi bayaze n'ijwi rya Amerika bavuga ko ico kigo cyabafasha mu bijanye n'inyigisho ariko bagahura n'ingorane yo kubura ifungurwa bategura basubiye mu mihani wabo. Uyu numwe muri bo avuga ko uretse n'ivyo ico kigo Farne cyabigisha gukinjika ifungurwa z'abana cyabarizwa muri komine Mpanda gusa kitagikora.
Batwe zingana duhingura ifungurwa z'abana bivuye mu byo turimo ariko rero ibyo batubwira duhingura hari igihe kenshi tutabironka. Urashoboye kuronka amahera make udashobora kuronka birya byose batwigisha kubitunganya irya miryango y'ifungurwa. Rero umva udashoboye kuyironka ngo yikoranye mu kuyitunganya bigashika ukaronka irengarenga zigaragara cyangwa isombe zigaragara ukabura rya yirya fuyivye mukabura n'ingazi ushira murumva ntibigenda neza kugira bitwigishe. Icyo kigo cya Farne cyarakoze mu mwaka uheze ariko muri uwo mwaka ntabwo cyabandanije kwa nabanyana ingira uburyo bwabaye buta.
Iruhande y'ivyo imiryango yo mu masite nka yose muri rusangi nta matongo ifise yo kurima. Tukibutsa ko ahanini ibeshejweho no gucingero abinanase bashobora kurondera amatongo bakota amafaranga. Umurima upima imetero 15 kuri 60 urimamwo igitegwa kanaka ivyo abanyagihugu bita irobo ukotwa amafaranga ari hagati y'180,000 n'100,000. Ayo nayo bavuga ko kuyaronka ari ngorane kuri bo. Aba ni bamwe mu miryango yo muri site Nyunzwe bavuga ko ari nayo ntandaro y'ingwara zo gufungura nabi ku bana babo.
Igituma abana badafungura neza urabona nta ndimiro bafise barima nta hantu hariho baza gushitasha no kuvuga ngaha twebwe nkaha twe tuba ku maparasera ambere sinzi ukuntu tuzava tubigenza no kwibata tuzava kuyiba aha twebwe nawe tuja mu makuru de kurondera itasha ntayo turonka kubera iki hagenda abantu benshi bo mu ntara zose ntayo turonka tukuyo tasha ntayo dufite turima niyo mpamvu
aha bana urabiriza ubusa urabona ko dusamba bakatujya tugaragara bakararira uko bakanywa amazi bakaca baryama ntacyo biririga urabona hari kwese tuba ku maparasera ntawe ufite saharima rona umwaka ntanu waronse ni note ngo nkote ndugaze na gatoyi naye gukote no naho harazinze irobo ya ahantu tere nyumba ati ibigori umva hose harazinze urumva tayafise nturonka ayo muheru kotesa nihinda ari cyikuma yinzira uko nyene.
Ababyeyi bafise abana biga ku mashure abafungurira ifungurwa bahabwa n'umugambi wita ifungurwa PAM bavuga ko batomborera kuko igitigiri cyabo bagaburira muhira kigabanuka ariko bikababaza abana kuko bavuga ko bahabwa intica nikize ku ishure. Nta kiruta Imana Suavisi ni umwana yiga mu mwaka wa kabiri w'intango atubwira ingere umubyeyi wiwe amuraza ubusa abimuhora.
Ejo mwijoro bandagije ubusa nubona kintu kinzira sinarose cyo fungura.
Mama yakubwiye ngo ikino yabwiye ngo ntabyo afise canke ntiyabitese.
Yarabitetse barase kubintu.
Kubera iki?
Bavuga ngo ku ishuri ngo turajya ngo tuvayo ngo twahinze basangira nabo babiri babiri nturya cyane ngo uhimbe.
Imiryango ifise abana bageramiwe n'ingwara zo gufungura nabi ahanini niyateshejwe izabo igihe cy'intambara zahitiye mu gihugu cy'u Burundi. Twibutse kandi ko intara ya Bubanza iri mu zakozwe ko n'ingaruka zivuye kwihindagurika ry'ibihe. Mu ntara ya Bubanza, Diane Ndonse, ijwi rya Amerika.
Yane ndonse urakemeye mukanya turaza kugaruka ku mugwa mukuru wa Bujumbura ariko imbere yaho tubanze tunyarukire mu gihugu cy'u Rwanda aho perezida wa sentare nkuru y'ico gihugu Kariwabo Charles atangaza ko sentare mu Rwanda zigiye guhagurukira guca imanza z'abahohotera abana muri no minsi 16 yahariwe kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ku murongo wa telefone ndi kumwe na mugenzi wacu mu gihugu cy'u Rwanda Sumta Kawuye ariko arakurikirana ino nkuru wa Sumta mwiriwe gute ngaho mu Rwanda.
Ngiriwe neza Diane.
Imanza sentare ivuga ko ifise z'abana bahohotewe zingana gute?
Senere yavuze ko ifite imanza nyinshi cyane yagitanga imibare byonyine muri uyu mwaka wa 2017 muri Senere y'u Rwanda ivuga ko bakiriye imanza zigera hafi ku 2000 ariko noneho muri ibi byumweru 2 u Rwanda rwifatanije n'isi mu kurwanya ikibazo cy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina bavuga ko bagiye kuburanisha imanza 400 muri iyi minsi 16
ni imanza zituruka mihingo yose y'u Rwanda canke n'igice kimwe kimwe
oya ni imanza ziri mu nkiko zose z'igihugu bavuga ko ni ari ikibazo bamenye batinze gatoya ariko aho babimenyeye inkiko nazo zigiye gushyiraho akazo kugira ngo zihangane n'iki kibazo ndetse uyu muyobozi yavuze ko ibihano bihabwa abantu bafasha abana biremereye cyane ariko kibaza ati ni kuki bidaca intege abantu bakomeje gufata abana ku ngufu kuko imibare igaragaza ko ari abantu benshi kandi ahubwo abenshi abagezwa mu nkiko nibo bakeya abandi baracyahishyirwa mu miryango
Asumta akabaye urakoze cyane rwose iyo nkuru iraza kwigaruka ko ku buryo uramvuye makuru yacu yo hanyuma garuke ku mugwa mukuru w'Burundi nkuko twayituvyemeye imfashanyo ya leta ya Amerika mu Burundi yatumye ibitaro by'abasirikare bitera imbere cyane mu bijanye no kurwanya umugera wa sida kuva iyo mfashanyo ibonetse abakenyezi bagera kuri 50 bagenda mu mugera wa sida bakurikiranywe kuri ivyo bitaro bose bibarutse abana badafise ubwandu kuno wa gatatu userukira Amerika mu Burundi Anne Casper yagendeye ibitaro by'abasirikare muri Nondwi imije umunsi mpuzamakungu hariwe kurwanya sida ku munsi wa gatanu umviriza Dr Colonel Nimburanira umuyobozi mukuru w'ibitaro by'abasirikare byo mu Kamengo Hospital Militaire avugira kuri micro ya mugenzi wacu Bujumbura Erojurika neza
ubuserikizi bwa Amerika busanzwe bwarafashije ngaha ku bitaro by'abasirikare byo mu Kamenge kugira dushobore kugwanya bimwe bishimishije ikikiza ruhonyanganda ya sida baradufashije gushyiraho igisata twita cya service communautaire ni igisata kiraba ababyeyi basanzwe bibungenze igisata kiraba ibijyanye no gucandagisha abana igisata kiraba ibijyanye no kubyara ukurikije gutandukanya ivyaro baradufashije kandi no gukurikirana abagwayi basanzwe bafise umugera wa sida baradufasha kuronka ikibanza kibereye dusanzwe twakiramwo abagwayi aho dushobora kubasuzumira aho dushobora gukurikirana ibijanye n'ivya laboratoire naho dushobora kubahera imiti yaraje rero kwirabira ivyo badufashije aho bigeze n'ugero tugeze ko mu kwitaho abagwayi icyo twovuga cyambere gishimishije nuko ababyeyi bibarutse basanzwe bafise umugera wa sida abakwikiranywe ngaha bose bavyaye abana bata umugera wa sida bafise icyo murumva yuko ari ikintu gihambaye cyane turavye muri bimwe twashoboye gushika ko muri uwo mugambi twafashijemo n'ubwo busekirizi bwa Amerika ababyeyi 50 bari bibungenze bafise umugera wa sida bose abana babo bavutse atawo bafise imbere yuko uwo mugambi ujaho twovuga yuko twaragerageza kubikora uko tubishoboye mugabo ntitwari dufise inyubakwa zikwiriye zo gushobora kwakira abagwayi kugira babone yuko bakiriwe badafise ubwoba badatinya kuza kwakirwa kandi hariho ibyari bibutse byadufasha kugira dushobore kubakurikirana n'ingene dushobora iyo miti kubona yuko bayifata neza
arakoze mugenzi wacu Eroje wirika neza yaturukanije ayo majwi ya Dr Colonel Nimburanira umuyobozi mukuru w'ibitaro by'abasirikare byo mu Kamenge mu gihugu cy'u Burundi makuru ari imbere muraza kumva ico userukira Amerika mu Burundi nawe avuga kuri iyo mfashanyo mukanya ni kiganiro c'amagara y'abantu no musi rero mu kiganiro cy'amagara y'abantu turagaruka ku tubazo mwatubajije ariko kuko yari twinshi twashimye kugaruka ku kibazo kimwe gusa kujanye n'imbanyi zija hanze y'igitereko numukunzi w'ijwi rya Amerika igitega dusavye ko tumubwira iciyo ngwara canke icivyo vyuko imbanyi ija hanze y'igitereko bishobora kuvako. Twabatumiriye muganga Nestor Bazikamwe, numuhinga mu bijanye no gukurikirana abakenyezi bibungenze. Muganga, ikaze mu kiganiro wanyu mu ntara y'ijwi rya Amerika, kandi mwakoze kutwitabira.
Mwaramutse namwiriwe.
Mbega muganga,
nitwa Dr. Bazikamwe Silvestre, Sinestor Bazikamwe Silvestre. Hanyuma ndi umujinekologe, nkaba ahandi muri maternity Kamenge.
Ego, mudutunge kuko twari tuvuze ko ari Nestor, ko ari Silvestre. Ego muganga,
ego cyane.
Ego muganga, mbega by'ukuri imbanyi irashobora kuja hanze y'igitereko?
Imbanyi niko nyinshi zija mu gitereko. Ariko hari imbanyi nke turaze muri rusangi zija iruhande y'igitereko, nivyo. Kandi ibyo biharuro biguma biri kwa kundi nyene. Ni ukuvuga ko inda zitanu kwijana zija iruhande y'igitereko. Ariko nka mu bitaro nashaka kukubarira yuko abantu bajije kuraba ibintu byihuta, dusanga yuko ibyo bita ama urgence cyangwa mu Cyongereza emergency, dusanga yuko ibyihuta ama urgence atanu ku icumi, atanu kuri mirongo ibiri, ni ukuvuga mirongo ibiri ku ijana, tuba dufise abantu baje kubyihuta inda itari mu gitereko. Urumva yuko bikunda kuboneka cyane.
Ni igiki none gishobora gutuma kukundi imbanyi itegereza kuja mu gitereko? Ni igiki gituma ija hanze y'igitereko?
Murakoze cyane. Ni ibintu bitangaje. Urumva yuko mu bisanzwe bose barazi yuko inda iva mu rigi. Iryo rigi rero rikaba rikozwe n'urubuto rw'umugabo n'umugore. Mugabo, imbuto z'umugabo zigategereza kugenda mu gihimba cy'irondoka cy'umugore, hanyuma aho izo mbuto zibiri urubuto rw'umugabo n'urw'umugore bihurira ni mu turingoti bita trompe cyangwa tubes mu Cyongereza. Utwo turingoti rero duhurirwamo izo mbuto zibiri, hanyuma izo mbuto zigahura zigakora irigi. Iryo rigi rero ritegerezwa kuva muri ako karingoti rikagenda gushika naho ryarikira mu gitereko hagati. Ibyo bimara iminsi itandatu. Iyo iryo rigi ririko riragenda hagahera iminsi itandatu ryakozwe ritarashika mu gitereko hagati, aho riri rica ryimba ikinogo. Mu Gifaransa bavuga nidation. Ni ukuvuga icyo kinogo nico umwana azokurira mu mwana mushasha. Ni ukuvuga rero yuko aho rifatiye ku munsi ugira gatandatu n'iryaba ritarashika mu gitereko hagati, nico duca tuvuga yuko inda iri iruhande y'igitereko. Mu Gifaransa bavuga grossesse extra-uterine canke ectopic pregnancy mu Cyongereza. Irakunda kuboneka rero haboneka muri ako karingoti canke iryo rigi rigakorokera mu nda mu mara. Iyo rero iciba abdominal pregnancy canke grossesse abdominale, umwana agaca ashaka gukurira mu mara mu mara atari mu gitereko. Urumva ni inda itari mu gitereko hagati, mugabo yarikiye iruhande gitereko.
None ga muganga, iyo mbanyi iba yarikiye hambavu y'igitereko atari mu gitereko, irahava igakura umwana akabaho cyane?
Nariko ndi nashaka ndagusubiriremo yuko iyo imbanyi yarikiye iruhande y'igitereko ni ikintu kigoye cyane, kuko gishobora guhitana uwo mukenyezi iyo tutabimenye. Nacyo gituma rero nariko ndakubarira yuko icya kane cy'abantu baza ngaha muri urgence usanga iyo nda iri iruhande y'igitereko, nk'uko bashobora kuza igitereko cyamenetse bariko baragerageza kubyara cyangwa bamaze umwanya munini bariko barabyara cyangwa bava amaraso, izindi mbo turakunda kubabona. N'abantu twihutira kuvura kuko iyo tutabavuye baca bononekara, mbere harimo na bamwe bashobora gupfa kubera batari hafi y'amavuriro ashobora kubavura.
Muganga Silvestre matubwiye yuko ari ibintu biboneka nka 5% uyo mukunzi w'ijuru rya Amerika mu ntara ya Gitega atavuze amazina ko yatubujije yaratubwiye ati nimbanyi nari nasamye vyangoye kuko nayisamye ngeze mu myaka ya 40 twovuga yuko ivyo bishikira abantu basamye imbanyi ku myaka yegeye imbere canke urashobora kubisanga no mu bayisama mu myaka ikiri hasi cyane
oya ntiderekeye gusa abantu bafite imyaka ikuze ibituma iyo nda ibyo ruhande gitereko ntifata gusa abakuze n'abakiri bato birabafata kenshi dusanga ko ari nk'abantu bagize indwara zifata mu bihimba by'irondoka ibyo bita ama CID ni ukuvuga pelvic inflammatory disease abantu bagize indwara ziciye mu bihimba by'irondoka zijya zitwa indwara zifatiye mu guhanahana mu bitsina ni ukuvuga infectious sexually transmissible turakunda kubibona n'abantu boba batuvuze nko barabyaye hanyuma bagashobora bafatwa n'indwara za mikrobe ntibashobore kuvugwa n'abantu bakunda kunywa itabi kenshi rero ni mbo nyinshi zituma ata muntu yovuga ngo je ndafite imyaka myinshi ngo nicyo gituma ngo gishobora kumfata n'umuntu akiri muto ninda wanashaka itangura ariyo ya mbere yashobora kuja ahatariho ikaja iruhande y'igitereko igikuru ni uko abantu bamenya ko iyo umuntu yasabye inda ategereza kugenda kwipimisha hakiri kare cyane cyane iyo yasabye gusama hanyuma icya mbere bakamuremesha bakamuraba muri ekogasi kugira barabe ko iyo nda iri mu gitereko nicyo kintu cya mbere iyo turi ko turagira ekogasi y'intango turaba kamye kutari mu gitereko iyo rero tutayibonye iri mu gitereko umudamu atanga kugira ibimenyetso by'irekwe cyo tutangura kwikeka yuko iri iruhande y'igitereko cyo tubandanya kurondera kugira tubimenye hari n'abandi babimenya kubera baba barasamye bakabona ko batagiye mu mihango hama bagasubira kuva amaraso nk'usubiye mu mihango bigaca bizanana no bubabare abo rero baca batangura kwikeka yuko iyo nda itari mu gitereko ubwo bubabare n'ububabare buza munsi y'umukondo benshi bavuga ngo ni mu kazi bakinda kandi bukajya ku ruhande rumwe ni ukuvuga umuntu arashobora kuvuga ko ari iburyo cyangwa ibubamfu kandi ubwo bubabare ntibwigera bucureha kiretse umuntu avuwe ni ukuvuga rero ibyo biboneka mu kwezi n'inusu mu kwezi amezi abiri kuri benshi ariko hari n'abarenza amezi abiri n'amezi atatu tumbuye nk'iyo yakorokeye mu mara ijya kuza mu mara birashobora gushyika yuko ashyika no ku mezi ane umwana tukamubona ariko igikuru ni uko bamenya ko icyo kintu nta muntu ashobora kukigumya aca ategeza kujya mu bavuzi tukategeza kumukora
yego nuko ejo rya Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda twizere ko umukunzi wacu muradutunga twizere ko umukunzi wacu mu ntara ya Gitega ashobora kuronka inyishu ku bibazo bitandukanye dutumye ko tumubariza muganga Silvestre akajambo mwotekera abakunzi b'ijuru rya Amerika kugira ngo bashobore kwirinda izo mbanyi zija hanze y'igitereko kuba nkaka
murakoze cyane ni ukuvuga ko abanywanyi ikintu bakwiye kumenya ni uko iyo inda igiye iruhande y'igitereko ni ikintu natwe kidutera ubwoba kuko umuntu atavuwe aca apfa kenshi kandi turamugurura kugira ngo tuyikureyo nihabona gukira mu bisanzwe rero impanuro zino baha ni uko uwo muntu yasamye inda akabona mu kwezi n'inusu hajya ageze kubona ibimenyetso by'irekwe atanguye gusubira mu mihango atanguye kubabara na cyane cyane uwo muntu afite bya bindi twavuga umuntu anywa itabi umuntu yigeze kugira indwara aheje kwibaruka cyane umuntu yagize indwara zica mu bihimba by'irondoka zijya bita maladie sexuellement transmissible yoca yirukira kwa muganga kuko kuvuga ngo bashobora kutazifata cyane gushobora kutazironka kwikingira ntibishoboka kuko icyo giharuro kigumaho kuko ibizizana ni ibyo nyine ahubwo yumvise afite imenyetso y'abasirikare yoca yiruka kwa muganga kumugira ako gati hanyuma kenshi babibuze bacamubwira n'ibindi bipimo byo muri laboratwari byo mu maraso bigasha bituma tumenya neza ko ayifite hanyuma tukabona kumugurura kenshi bakoresha teleskopi mugabo ahita ari muri maternite barugura mu nda hanyuma bagashobora kuyikurayo umuntu akaba akize niyo mpanuro mwibaza ko nawubaha niyo mpanuro batekereza.
Yego, murakoze cyane rwose muganga Sylvestre Bazikamwe, umuhinga mu bijyanye no gukurikirana abakenyezi bibungenze jinekologe muri migi igifaransa kuri kano kanyamuha ijwi rya Amerika. Kwa nunga habishe duso zeriki gani wanyi muna ratu no musi makoze munga tukumviliza diani na hazuna ino sanki mingi tuifulizu musi ngeiza.